Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya. Ibiro by'amatora muri Kenya bimaze kugurura, hakaba hagiye gukurikirwa hakabagiye gukwirakira ibikorwa cyo guharura amajwi. Ni igikorwa benshi bamaze bemeza ko cabaye mu mahoro n'umutekano.
Hano muri Kenya abantu batoye ntabwo ibintu bimeze nka mbere. Ejo nibwo bazatangira nyine kuba batangira kuvuga uwabashije kuba yaba yatsinda, ariko ibijyanye n'umutekano ho rwose ibintu ni amahoro.
Uwo ni Jean-Claude Kaburane, umucuruzi muri Kenya, akanakurikiranira hafi politike y'icyo gihugu. Iyo nkuru rero n'izindi twabateguriye ni mutangwe ni mukanya. Amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Anthony Blinken, yabonanye na Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri, mbere y'uko aja muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu rugendo arimwo ibihugu bitatu byo muri Afrika. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel Nyongabo arabitubwira.
Abo bategetsi babiri babonanye mu biganiro byamaze igihe gitoyi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu na Lady Pandora yagize mu ruhara mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri. Ibyo biganiro ntibyahishije ibyo ibihugu byabo bidahuriye kuko kubijyanye n'ibitero Burusiya buriko bukora muri Ukraine. Afrika y'Epfo yagumye ataruhande na rumwe yegamiye mu byo yera muri Ukraine, yaranse kunebagura Burusiya ku bitero buriko burakora muri Ukraine. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu wa Amerika, Anthony Blinken, yateye iteka umunsi wahariwe abakenyezi muri Afrika y'Epfo. Uwo munsi uhimbaza igihe abapfasoni bo mu bwoko bwose bagira imyiyerekano mu mwaka w'1956 ku murwa mukuru wa Afrika y'Epfo, Pretoria, yo kwiyamiriza intwaro karyanisha imiryango ya apartheid. Blinken yitavye ibirori byo guhimbaza iyo tariki uno munsi ku wa kabiri ku murwa mukuru Pretoria. Mu nyuma yaho yaciye afata indege imujana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho azoba ari mu rugendo rw'iminsi itatu arimwo muri Afrika ruzomujana kandi mu Rwanda.
Andi naho leta y'igisirikare cya Chad yateye igikumu ku masezerano y'ukwemera guhagarika ingwano n'imigwi igwanya ubutegetsi irenga 40 hamwe n'abatavuga rumwe na leta, imbere y'ibiganiro by'ukunywanisha abanyagihugu bitekanijwe mu gihugu. Yamara umugwi ukomeye ugwanya ubutegetsi nuri muri aya masezerano. Fidel aratubwira ibindi.
Hisunzwe amasezerano yatewe kwigikumu mu gisagara cya Doha, impande zateye kwigikumu zemeye guhagarika kugwana imbere y'ibiganiro bitegekanijwe ku itariki 20 iyo ku kwezi k'8 ku murwa mukuru wa Chad N'Djamena. Igisirikare cya Chad cyemeye kandi kudatera imigwi yemeye gushira igikumu kuri aya masezerano. Yamara umugwi ukomeye uganya ubutegetsi wateye igikumu kuri aya masezerano yo guhagarika ingwano. Uwo mugwi wagirizwa ko ari wo wishe wahoze ari perezida wa Chad Idriss Deby Itno mu mwaka w'2021. Kuba uwo murwi utari mu masezerano byatumye abatari bake bibaza niba azoba hagije kugira ibiganiro bigende neza mu gihugu. Ni mu gihe ikiringo c'imfata kibanza c'amezi 18 cyo kuva ku ntwaro ya gisirikare kugira ubutegetsi usure mu minwe y'abasivile no mu nzira ya demokrasi kiriko kirarangira. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yahagije impande zose zashitse ku masezerano muri Chad kutwigoro twazo mu nzira y'amahoro turiko turagira intambwe muri iki gihe. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika washimagije amasezerano yashitswe ko uyu munsi watangaje ko ari intambwe ikomeye kuvyereka ikiringo fata kibanza. Basavye kandi impande zose zija muri aya masezerano kugira igihugu gisubirire ku ntwaro yubahiriza ibwirizwa shingiro. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika, Ned Price, nawe nyene yahagije utwigoro tw'ugushika ku masezerano. Yashimiye kandi akigoro ka Qatar ko gutuma ayo masezerano ashikwa ko yamenyesheje ko ari intambwe ikomeye kuvyerekeye ikiringo fata kibanza muri Chad.
Urakoze Fidel Nyongabo kuri izo nkuru. Handi naho igisirikare cya Nigeria cyatangaje ko cataye mu mvuto intagondwa z'abayisilamu zakoze igitero muri ekleziya y'abakatolika muri icyo gihugu mu mezi abiri arangiye, zigahitana abantu 40. Ibindi kuri inkuru ni mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Umugaba mukuru w'ingabo za Nigeria General Leo Irabor yabwiye abanyamakuru ko izo ntagondwa zatawe muri yombi nyuma yo gufatanye bw'igisirikare, polisi n'izindi nzego z'umutekano zahurije mu gikorwa cyo kubahiga bukware. Gusa umubare w'abafashwe igihe bafatiwe naho bafatiwe ntabwo byahise bitangazwa. Ariko ubutegetsi bwo muri Nigeria bwavuze ko bukeka ko umutwe w'intagondwa za leta ya Kiyisilamu muri Afurika y'Uburengerazuba ISWAP mu magambo ahinnye y'Icyongereza ari uwakoze ubwicanyi muri Kiliziya y'Abagatolika ya Mutagatifu Francois mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa leta ya Ondo tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka.
Barakoze bagenzi bacu badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ibiro vy'amatora muri Kenya bimaze kugurugwa, hagiye gukurikira igikorwa co guharura amajwi. Ni igikorwa benshi bemeza ko cabaye mu mahoro n'umutekano. Abakandida baza kwisonga muri ayo matora y'umukuru w'igihugu ni Raila Odinga na William Ruto. Bitegekanijwe ko ibyavuye mu matora bizotangura gutangazwa ku munsi w'ejo. Mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye n'umunyarwanda Jean-Claude Kaburane agira ubucuruzi muri icyo gihugu, akanakurikiranira hafi politike, amubwira uko umunsi w'amatora wagenze.
Hano muri Kenya abantu batoye ariko urebye ntabwo ibintu bimeze nka mbere. Abaturage rwose bameze neza ko biteguye ejo nibwo bazatangira nyine kuba batangira kuvuga nyine uwabashije kuba yaba yatsinda. Ariko ibijyanye n'umutekano ho rwose ibintu ni amahoro.
Amakuru dukesha ibitangazamakuru bitandukanye muri Kenya nuko kugeza nyuma ya saa sita abantu bagera hafi kuri 30% by'abagomba gutora nibo bari bamaze gutora. Aho wanyuze kubijyanye n'ubwitabire wabonye bwifashe gute?
Abaturage babyitabiriye cyane, batoye kubera yuko ejo hashize nibwo abari bemerewe kuba bajya gutora nko mu cyaro nibwo bagiye. Ariko abasigaye hano bemerewe gutorera hano mu mujyi Nairobi babyutse bajya gutora. Abantu bitabiriye amatora cyane rwose, ibintu byari bimeze neza hano kuko na mugi nari ntago ari 2017 rwose. Ibintu ni amahoro kuko polisi yakajije ingamba n'umutekano nta mvururu zihari urebye.
Uvuze ko umwuka uhari utandukanye n'uwari uhari mu 2017. Igitandukanye muri uyu mwaka ni iki ukurikije uko wabibonye mu 2017?
Igitandukanye kubera ko 2017 ubwo batoraga nk'ubu nk'izi saha umutekano ni wose, abaturage urebye bameze neza kuko n'amaduka yafunguye, abantu barimo baracuruza, abamotari barakora, ibintu bimeze neza cyane kubera yuko perezida yakajije ingamba. Abapolisi bagiye mu mazu ejo hashize babwira abaturage ko nta muturage wemerewe kuba yatera imvururu, bazategereza bagatangaza batsinze. Nuko hari myiza cyane
mu mihanda. Se ubona abaturage bameze bate? Barishimye ko barangije igikorwa cyo gutora? Ubona ku masura yabo bameze gute?
Abaturage barishimye cyane, amahirwe barayaharayira kubera ko uyu musaza baramuha amahirwe ko yatangiye politike kera, yatangiye kuba yashaka kuyobora kera. Rero amahirwe barimo barayamuha kuko urebye ni nawe uzatsinda.
Ibyo ngibyo ntabwo twabyemeza cyangwa se ngo tubihakane, reka dutegereze ibizava mu matora. Hanyuma se ku ruhande rwa Ruto bo baravuga iki?
Ku ruhande rwa Ruto urebye ntabwo bamwemera. Ruto bavuga ko ari umubeshyi, bavuga ko ahindagurika. Rero niyo mpamvu amahirwe menshi barimo kuyaha babarayira. Rero niyo mpamvu abaturage umwuka umeze neza kubera ko abaturage barayira nibo benshi kuruta ba Ruto. Niyo mpamvu n'umwuka umeze neza kubera ko barimo kuvuga ko rayira n'ubundi kuko na Uhuru Kenyatta aramushyigikiye, kuko muri kampeni zagiye zimaze iminsi zikorwa rwose yagiye amushyigikira yerekana ko amuri inyuma. Rero umwuka umeze neza cyane rwose, abaturage barishimye.
Ndibaza ko wakurikiranye ibikorwa byo kwiyamamaza abakandida ku mpande zombi, hari ibyo basezeranya abaturage nk'ibiza ku isonga ni nk'ibiki?
Nka Raila ibyo arimo abwira abaturage yuko azabakorera ubucuruzi, azabwagura kandi kindi amazu azagabanya amakode abantu bazajya bishyura amafaranga make. Niyo mpamvu abaturage nyine urenze barimo bamukurikira cyane bitewe n'ibyo arimo arabasezeranya, kandi ko ubucuruzi azabwagura urebye arimo arababwira ko azabakorera ibintu byiza cyane.
Ruto we
kuri ubu ngubu Ruto ikintu ashobora kuba yavuga cyose bamufata nk'umubeshyi, kuko arahindagurika. Ntabwo ibintu usibye ko yifashisha urubyiruko cyane nk'abamotari, ariko nabwo urebye nuko abaha amafaranga, ariko urebye nyine umusaza niwe barimo guha amahirwe cyane. Reka dutegereze tuzarebe icyo amatora avuga.
Hanyuma ikindi cya nyuma twumva ni uko umubare w'urubyiruko rwiyandikishije kujya gutora wagabanutse cyane. Haba hari impamvu y'ibyo?
Tuvuge ko wenda baba bashoramo amafaranga mu bijyanye no kwiyamamaza ngo abantu babe babatora, kuko ahangaha babyemeye batanga amafaranga bakabamamaza. Urebye urubyiruko abaturage barahumutse, bamaze kubona yuko iyo babahaye amafaranga, iyo bamaze kugera ku butegetsi nta kintu babamarira. Rero urubyiruko rwinshi rwagiye rubica amazi, ntabwo rwigeze rubyitabira cyane.
Jean Claude Kaburame, umunyarwanda utuye mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya, urakoze cyane kuba wemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika ku matora mu gihugu cya Kenya.
Yego, namwe murakoze.
Urakoze cyane Edigwema. Abanyakenya barenga 1,700,000 baba mu Rwanda bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu y'abashinga amateka n'abatwara uturere mu gihugu cyabo. Basaba ko muri aya matora hatoba imvururu canke abiyamiriza amatora nk'uko vyagenze mu mwaka wa 2017. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Nyonkuru araduha ibindi kuri inkuru.
Mu bakandida babiri bakomeye muri Kenya, William Ruto icegera cyo mukuru w'igihugu ahari na Raila Odinga atavuga rumwe na leta, amaze imyaka irenga 20 agwanira kibanza cyo mukuru w'igihugu. Uwo munyakenya aba mu Rwanda yizeye ko yatoyemwo umwe azotwara igihugu.
Ya, tumefurahi sana, tumepata fursa ya kuchagua viongozi wetu, kiongozi ambaye akona.
Atindayimba we ko twaronse akajyo ko kwitorera abategetsi bacu. Abo twifuza nabaharanira gateka kazi na muntu uzotwarira bose atahugegamije, abona kure uzofata ingingo kuneza y'abanyagihugu bose atanumwe akumiriwe mu buzima bw'igihugu.
Siri yangu.
Ariko sino mukubwira onatoye. Utwarishira mu ry'abanyakenya baba mu Rwanda amwongerera ko kwigihugu ciwe gikeneye umutegetsi mwiza ashira imbere ubumwe n'amahoro. Wycliffe Aganda twaganiriye aheje gutora i Kigali mu buserukizi bwa Kenya.
I've already voted and I feel so excited.
Ati namaze gutora kandi ndaryohewe ko naranguye uburenganzira bwanje bwa demokarasi. Muri Kenya twifuza umuyobozi yoza kutwunga akadushira hamwe mu bumwe twese, uzoshira imbere amahoro n'umwumvikano mu bonse rimwe, kandi uwo namutoye kuko ku rutonde namubonye ko.
That is the leader that personally I will vote for.
Abo banyakenya basaba abagenzi babo bari mu migambi itandukanye ko bokwirinda imvururu za politike no gushamirana. Bavuga ko ivyabaye inyuma y'amatora yo mu mwaka w'2007 aha abantu barenga 100,000 bishwe kubera imishamirano byo babera icigwa. Komisiyo y'amatora yatangarije Ijwi rya Amerika ko ku biro by'itora bibiri biri Kigali mu Rwanda atangorane zahibonekeje, ndetse ko ata muntu n'umwe yibuze kuri liste y'itora. Wanderi Elfantaz arabigisata c'amatora mu Rwanda nawe nyene gizeye ko amatora agenda neza mu gihugu cyose, akagira nico atuma uje gutogwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Lakini ni mwenye nimechagua ako kwa roho, niko na imani na yeye atakuwa rais.
Atendazi ko wonatoye ku mutima ari wazoba umukuru w'igihugu. Twiteze ko uje gutogwa arushira imbere gutorera umuti bibazo by'abanyakenya bose atanumasigaye inyuma. Muri Kenya ubuzima busigaye buzimbye cyane, kandi faranga riguma ritagaciro. Twifuza uza guteza imbere ubutunzi nk'uko uhari ariko arabikora. Ntitwifuza uza gushira imbere ubwoko bwiwe, oya, ahubwo n'ubutuma umuntu wese aronka ubugari n'ibindi byo kurya.
Kama ni ugali, kama ni chakula, mwananchi wote aweze kupata.
Kenya n'u Rwanda ni bihugu bifitaniye ubucuti bukomeye bufatiye ku butunzi kuko ibidandazwa byinshi biza mu Rwanda bica ku kivuko cha Mombasa muri Kenya. Ambasaderi wa Kenya mu Rwanda Philippe Gitsiora yemeje ko amatora y'uyu mwaka adashobora gusubiza inyuma ubwo bucuti. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 niho umukuru w'igihugu ahari Uhuru Kenyatta yatoregwa manda ya kabiri. Ico gihe uwo bahiganwa yansa amatora umugwi w'igihugu jejwe amatora ubona kwemeza ko ayo matora asubigwamo. Abanyakenya baba mu Rwanda barenga igihumbi n'amajana n'indwi bizeye ko ubu atawuja kwanka amatora kuko umwe mu bakomeye batavuga rumwe na leta ari nawe yansa amatora mu myaka itanu iheze ubu ari mu bakandida bahabwa amahigwe yo gutorwa nk'umukuru w'igihugu. Raila Odinga yabwiye abamenyeshamakuru i Nairobi muri Kenya ko abanywanyi biwe bizeye intsinzi kandi ko naho batotsinda biteguye kwakira ibiva muri ayo matora. Abakandida bane bahiganirwa ikibanza cyo mukuru w'igihugu ni David Mwaule wo mu mugambwe Agano, Raila Odinga w'ihuriro Azimio la Umoja, William Ruto wa United Democratic Alliance na George Wajakoya wo mu mugambwe Roots Party. Abanyakenya bafite imyaka yo gutora muri Kenya barenga miliyoni 22 nkuko umugwi ujejwe amatora uvyerekana. Ku munsi wa gatanu heze ibihugu 15 harimwo leta z'umwe za Amerika bibicishije mu buserukizi bw'ivyo bihugu muri Kenya byacize habona urwandiko bisaba ko hoba amatora meza atekanye azina imvururu za politike kuko ku bwavyo Kenya ari igihugu gifise ubutunzi buhagaze neza ndetse ko imvururu zibaye yo zotandukira karere kose. Pierre Clavier ni inkuru mu buserukizi bwa Kenya i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Umugwi w'abarundi babavuzi b'ingoma wahawe akanya ko kuvuza ingoma muri sinema yamenyekanye cyane yitwa Black Panther. Uzongera uzivuze muri Black Panther ya kabiri uriko uritegura. Abashinzwe uyo mugwi abashinzwe uyo mugwi ambassador Gabriel Ndiho kubwayo n'umushinga nta Apollinaire Shimimana babwiye umugenzi wacu Frederic Ngundikije icyumviro cavuye cy'ugushinga uwo mugwi.
Murakoze kuri ico kibazo nyakubahwa Frederico. Jewe n'umuryango wanje twimukiye muri Atlanta Georgia mu 1997 hanyuma bihurirana n'uko leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zirihweza icyumviro cyo kugira ngo kizane impunzi ziri muri Tanzania z'abarundi. Impunzi zavuye mu Burundi 1972 hanyuma ntibyatevye baraza baratangura kuza hanyuma badusanga ngaha andihenze twebwe twabaye umuryango wa kabiri wabaye Atlanta dukuyemo abari bajara abanyeshuri. Hanyuma rero baje dusanga n'abantu bafite icyo no kwita mu gifaransa profile zinyuranye, bamwe bari bazi gusoma abandi ntibari babizi abandi barize amashuri ahanitse adahanitse ntibari bagiye mu ishuri. Hama dusanga biriko birabavuna gose cyane. Murazi kwimukira mu kindi gihugu ntibyoroshe cyane cyane utazi n'ururimi. Naho bawarize amashuri uzi warize n'icyongereza ushitse ngaha birakugora. Jewe rero njamvuga nti jewe ko nagize amahirwe nkaba naramaze kuba mu bihugu binyuranye byo hanze kandi maze kumenya utuntu twinshi, reka nshinga umugwi kugira ngo abo barundi baze tubafashe mu ngorane zose bahura sino inda kuzidondagura.
Hanyuma namwe mushya na Apollinaire Shimimana namwe mwagize uruhara ruhambaye cyane rwose kuko mwaciye mubandanya isimu ryatanguwe na ambassadeur mwabigenjeje gute mwashoboye gukurikiza impanuro ziwe n'icyimbo ciwe gute?
Mubisanzwe reka sinosubiramo byinshi ku byo yavuze nyine twatanguye, ariko nobanza kumushimira cyane kubera wa mbere yabonye yuko twari dukeneye kuja hamwe kandi amaze kubona ikintu gishobora kuduhuza. Nicyo kintu yatanguye kuzana igihe twashinga iryo shyirahamwe avuga ati ikintu twakora n'ingoma. Urumva ngoma ndakimushimire ko cyane hamwe n'abandi bose yakizanyemo bagaca babona yuko cyari gikwiye. Ntori nza kuvuga amazina kuko bariho twakuranye nabo. Hanyuma rero muri icyo gihe maze kubona yuko ambasaderi Gabriel amaze uko ndamuzi yashinze ikintu aravuga ati aje ndatanguje isemo ndayitanguye cemubandanya. Rero harageze igihe rero
bishika yuko usanga urana ubuzima ubuntu abarimo hano hagiye umuntu aburi intege cyangwa ugasanga afise ubuzima bwishi akabura umwanya harageze igihe usanga umuntu adebukirwa ariko mu nyuma ndabona yuko umengo tudebukiwe tukabishira hasi uko twadutayira iragi kuko nari nsanzwe mvuze ingoma ryari ryambere ndazivuza ndatangwe kuzivuza nkiri ngitangura umwaka w'indwi urumva hari kera muza mirongo umunani na hama rero ndavuga nti ni byiza yuko bandanya hama nshambona yuko ziba byiza yuko twaguma tubandanya mugabo nkagira icizere yuko hari gihe hari icyo bizodushika nako kandi nkabona yuko bwari uburyo bwiza bw'uko amakungu ashobora kumenya Uburundi kuko kera waragenda ahantu ukavuga ngo ndi Umurundi ngo icyo gihugu ngo ni cyane ngo icyo kintu ngo nacyonze mugabo kubera nabona yuko abarundi amakungu ashobora kumenya Uburundi biciye mu ngoma ntavuga nti hari birakwiye yuko igihugu cyacu kimenyekana hamba rero nguma nigisha tugisha abantu abajene baje ababishoboye abavuga ko atabishoboye tukageza kubigisha kugira ngo babandanye hamba rero ndabona yuko byari bikwiye yuko tubandanya ako iyo semo yari yatanguzwe ubwa mbere n'abandi hama ndavuga nti reka ngumize ko rero iyo ikintu ukigumije ukibandanya mu bisanzwe kiratinda kigashika ahantu kwa gushikana ahantu ukabona yuko hari icyo wakoze rero niho tumaze kubona yuko twakoze akazi keza mu kubandaniriza aho nyine twase gutiragi kubera narabona yuko ari ikintu gishobora gituma n'Uburundi bumenyekana.
Uburundi bumenyekana akazi keza ibyo ni ibintu mwashoboye kurangura twihweje n'ukuntu abakinyi ba sinema ikomeye cyane rwose muri Amerika eka yamenyekanye ku isi hose Black Panther babivuga reka twumve igihe bariko barabaza umwe muri abo bakinyi bakomeye icyo avuga ku ngoma.
What was your favorite on-set moment whilst shooting Black Panther?
One of my favorite moments was actually watching like rap battles between Letitia and the entire cast. Letitia would just bust out freestyling and people would like join her. And the Burundi Royal Drummers, they're drumming and Letitia's on the mic freestyling. I'm like, this might be the dopest thing I've ever seen in my life.
Murumva ko bihambaye cyane rwose umwe mu bakinnyi b'iyo sinema yari kurabazwa ibintu byamuhimbaye cyane rwose muri iyo filme akaba yavuze ko ingoma ari kimwe mu vya muhimbaye nashaka ngaruke kuri mwebwe ambassadeur Gabriel Nyokubwayo mwumvise amajambo avugwa n'abantu kirangiranwa ba kinyama sinema ikabazwa cyane gose muri Amerika mu bivuga ko
biraduhimbara gose cyane nkuko Apollinaire yabivuze igihe twatanguza uwo mugwi twari dufise intumbero zibiri iya mbere kumenyesha Uburundi imico y'Uburundi icya kabiri kugira ngo abana baje ntibaje mu bintu bitaja ntibize biyaye urubwenge n'ibindi kugira ngo baronke icyo bakora hanyuma rero wumvise abo bantu bavuze gutyo ucubona yuko intumbero yacu yashitse aho twipfuza kandi ubu iri kwirabandanya hagati ngaho umushinga na ya Apollinaire yambari ati narakoze ibintu bikomeye cyane ahubwo je nje numushimira kuko jewe maze gutanga ntuzeye lotemwe nkabimusigarana yaraciye mu ngorane nyinshi mugabo yarabandanije gushika nuno munsi.
Umushinga ya Apollinaire umugambi mwishinze wo kumenyesha Uburundi eka cyane cyane no kwigisha imico ku bwanyu mwarawushitse ko umurwi wanyu ndazi ko usigaye ukwiragira mu bisagara byinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikamuja kuvuza ingoma mutumirwa n'abantu batandukanye jewe ku bwanje ndabanze kubabona mu bisagara nka bitatu nababonye Chicago narongeye ndabona Dallas muri Texas nongeye ndabona Washington ubwo muraja n'ahandi ntazi uyu mugambi mwara ushitse ko
umugambi novuga yuko ukiri mu nzira ntiturashika hagati novuga yuko tutarashika hagati novuga ko tuzoshika ko neza tumaze kubona hosi ari havugwa ati Burundi abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta baraje hosi tuvuga tuti abavuzi hosi bavuga ati abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta ingira cyari ndende turacafise ibikorwa byinshi byo gukora ariko nibaza yuko tuzogishika ko mu gihe tuzoba tubona yuko ari cyo dukora cyonyine gusa ari ukwerekana karanga ku Burundi muri Amerika ari ngombwa bishobotse nandi tukageza mu makungu niho novuga yuko tusaba twagishitse ko neza sasaba ubu turacari mu nzira mugabo aho tugeze turashima
tubibutse n'icyo twese ko muri kumwe abandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe no munywanyi wacu Israel Green Solution muri aho murakomeye
Frederic Mundikije
ego muri hega Israel
nitwa Wimani kunda Israel saba tundi mu Rwanda mu majepfo
ego murafite kibazo murafite cyumviro
cyane abagabo bo ba bari mu murwi uvuze ingoma bagaragaza karanga k'umuco wacu nk'abanyafrika by'umwihariko uburundi ariko nashaka kubabaza nk'iyo bari kuvuza ingoma ese nk'uko nk'abantu bo mu mahanga baza kuririmba nko muri Afurika ugasanga turi kubahururira cyane tugatanga amafaranga tukajya kureba amakonseri ese ubona babona bakunda umuco w'abanyafurika ku buryo niba ari nk'uwo murwi uvuze ingoma nk'abazungu cyangwa se abandi bantu b'abanyamahanga babona baza babishaka babikunze ku buryo bashobora gutama imirimo yabo cyangwa kureka imirimo yabo bakaza gusohokera nk'aho hantu bavuze ingoma ku buryo bajya babona hari uburyo abo bazungu bashobora kuba bakunze umuco w'abanyafurika by'umwihariko wabona nk'umuco w'abarundi ni kimwe n'umuco w'abanyarwanda nk'abanyarwanda ahantu bari ahari hose yaba muri diaspora ubusanga bakunda kugaragaza umuco w'abanyarwanda cyane ugasanga abanyamahanga barikunze bakaza ku buryo bafite imishanana uburyo bavuze ingoma uburyo berekana n'indi mico gakondo yo mu Rwanda barasa niba n'imico y'abarundi igihe bayigaragaza nka gutyo bavuze izo ngoma niba hari abanyamahanga baza kubareba ku buryo bumva bakunze uwo muco cyane cyane w'ikirundi
kibazo cyiza cyane rwose Apollinaire na Ambassadeur Gabriel Nyakubwayo hari ibimenyetso bireka ko abanyamahanga bakunda cyane izo ngoma kimwe muri ivyo bimenyetso ni namajambo yashikirijwe eka numwe mu bakinyi biyo sinema hari ibindi mushaka kutubwira reka dutangure kuri Apollinaire
arakoze cyane kuri icyo kibazo kandi icyo kibazo kirahambaye muri make no kugira none no kubira yuko abo tuvugirizana abanyene basanzwe nyene baba ino nyene hanze imvukira za hano nyene barabihurumbira cyane gose kandi birabaryohera cyane gose kandi bamenya yuko benshi kuko ntibabazi n'ingoma kuko barakubwira ati twe twatuzi ngoma mugabe ingoma ntazo twari bwabone muri icyo gihe niho natwe duca tubabwira tubamenyesha yuko ingoma z'u Burundi arizo za mbere ku isi kandi nibyo ahandi ngoma nk'izo ziraboneka uko zivuzwa mu Burundi n'ibintu bisangije nta nakemwe cyari cyo kubigereranya birazwi no ku rwego rw'isi yose uko ingoma arizo za mbere z'u Burundi arizo za mbere ku isi rero muri make barazihurumbira cyane rwose kandi bararyoherwa cyane rwose baravuga bati ahubwo turabakeneye uwundi munsi kuko ni nabo banadutumira
yegome na Ambassadeur Gabriel ndi ho kubwaye namwe bimwe mu bimenyetso byerekana ko abanyamahanga eka bahurumbiye kabakunda ingoma z'abarundi
ibimenyetso ni byinshi reka nishuri ico kibazo cyo mushinga naye wo mu Rwanda kuburorero bubiri gusa kuko Apollinaire yavuze byinshi bihagije jewe aho ngiye hose namanca ndatanguza ingoma naratanguje ingoma muri Iowa aho nabaye imyaka 10 mbere yuko ngaruka muri Atlanta hanyuma rero izo ngoma muri Iowa baragira ikintu bita foire muci abantu ba foire y'ibyo kujya y'ibitegwa abantu bakaza muri ville hagati bakerekana ibyo barinye byose hanyuma rero bagaca batumira imigwi ikaza kucuraranga gutamba twebwe rero bari bamaze kutumenya umugwi natanguje muri Iowa uraza gutamba reka ndababwira ingene byagenze dutanguye gutamba abantu bose bari baje muri afuari baci bavyo bariko bararaba ivyo bintu baza ku ngoma z'iwacu gushikaho umumanaja aza kumbari ati ndagusabye uhagarika izo ngoma kuko mubandanije afuari ndibandanya abaje kwerekana ibyo berekana boshavura aho mucamwumva ingene bimeze
aho byari byakomeye
byakomeye gose cyane iyindi akandi karoro nshaka kubabwira n'igihe jyewe nari ambasaderi muri Japan twaratumiye abatanzi b'ingoma baraza bava mu Burundi barazi Tokyo gutamba murazi muri Japan barafise ingoma nabo nyine baratamba ingoma mukama wanje aho obaziriye turabatwara muri sare nini y'abaratamba
jewe sinamenye nyene byagenze ukeye amajuno yose ya induze aramenyesha makuru muri Japan muri Tokyo nta kindi bavuga atari inzogoma batangaye uko batari bazi uko ari wabandi batami ngoma kandi bazitamba kubasumbya bobo barabyemeye.
Arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri ico kiganiro. Mwari muri kumwe na Ohene Tanga Ishaka niyo turangirije ibiganiro vyacu. Nadia Taha yatwegeranyije amajwi turamushimiye nawe nyene.